iri ni Isu rya Amerika. Isu rya Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda iminsi yose i Washington DC. Turabaramukije nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa kabiri tariki 30 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'2018. Kuri mikro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Nuno tabahaye makuru bizogenda gute mwuga nti bazore kukora bazoguma ukora bazocacha mu byo kwibwira amakuru uyasabwe uyafise yasange uwo muntu azoye kumenya ayo makuru re se nibaza yuko azoba ari kagomba gutisha
uwo numukuru w'ugwego rw'igihugu rujeje gucumbira kugena ibinyamakuru bikora mu Burundi Nestor Bantu Mukunzi avuga ku byerekeye ukorohereza abamenyesha makuru kuronka amakuru. Turavuga no ku biganiro byahuza abanyepolitike b'abarundi byarangije ku munsi wa mbere yarusha muri Tanzania kunama mpuzamakungu y'iminsi itatu ikurabira hamwe imigambi kugabanya impfu z'abakenyezi bitaba Imana bariko baribaruka hamwe n'impinja iri kibera i Nairobi muri Kenya no ku mutekano muke ku banyekongo bari mu ikambi y'impunzi ya Kiziba mu burengero bw'u Rwanda. Mani imbere yaho reka dutega amatwi amakuru twateguriwe na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Waramutse Aloyce, utubwire amakuru udufitiye muri uyu mwanya.
Waramutse Fideli, ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika buriko burarungika abasirikare 5,200 ku rubibe Amerika ihana na Mexique gufasha abasanzwe guhangana n'isinzi ry'abimukira bava muri Honduras bariko berekeza muri Amerika. Abategetsi mu gisirikare babwiye abamenyesha makuru cyo kuwa mbere ku mutekano ku rubibe ari umutekano w'igihugu bashikirije ko abasirikare 2,502 bazokwiyongera ku bandi bababa 2,100 basanzwe bari ku rubibe. Komiseri Kevin Mark Alenane ajejwe duwane hamwe no gucungera imbibe yashikirije ko abimukira bashika ku 3,500 babagabo abagore hamwe n'abana bari muri Mexique begereza buhoro buhoro ku rubibe rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubundi murwi w'abimukira bashika ku 3,000 ku munsi wa Mungu nibo bashika ku rubibe Guatemala gihana na Mexique bagamije guhambya uwo wundi murwi munini. Perezida Donald Trump mu butumwa yashikirije ku rubuga rwa Twitter ejo ku munsi wa mbere yavuze ko Amerika igiye guterwa kandi ko abasirikare bayo bameze magabo. Abategetsi ba Indonesia bashikiriza ko bisa nuko atabarokotse inyuma yaho indege y'isosiyete Lion Air Flight yari itwaye ingenzi 189 abadereva hamwe n'abakozi bayo igwiriye mu ibahari maze iminota 13 igurutse iva ku kibuga cy'indege cy'i Jakarta. Vyikeka ko iyo ndege ishobora kuba yaribiye gushika ku metero 30 canke kuri 35. Abajejwe igikorwa cyo kurondera no gutabara baramaze gutangaza ko batoye ibiziga bitari bike byari ku birometero 15 byahabereye iryo sanganya. Iyo ndege yari yagurutse isaha 12:20 mu gitondo mu masaha yo muri Indonesia byari bitekanijwe kwishika mu gisagara cya Bangka Belitung isaha 1:20 mu gitondo. Iryo sanganya ribaye irya mbere rishitse ku ndege yo mu bwoko bwa Boeing 737. Indege nshasha igurwa cyane kandi inywa ibitoro bike. Nayo muri Afrika abajeje umutekano muri Kamerun baraburijemwo abari ko barakora imyiyerekano mwibarabara bahakana itorwa rya Perezida Paul Biya ni nyuma y'amatora yo kuwindwi y'uku kwezi. Umumenyesha makuru rya Amerika Yaounde Moki Edwin Kinzeka ashikiriza ko kugira birinde gukubitwa n'abapolisi aho batavuga rumwe na Leta baciye bihereza amabarabara bagana ku mashuri no ku masengero bibaza ko ariho bazotekanirwa. Igipolisi cyashikirije ko cyafashe abantu 4 kandi kiriko kiratohoza ku bandi bahungiye muri kaminuza bishushanya n'abanyeshuri. Abategetsi batangaje ku munsi w'Imana ko Paul Biya yatahukanye intsinzi y'amatora ku majwi 71% nawe Maurice Kamto bahiganywe kandi yaboneka ko akomeye mu batavuga rumwe n'ubutegetsi yatahukanye amajwi 18%. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagiriza umugambwe Mouvement Démocratique du Peuple Camerounais MDPC wa Bia ko wivye ayo matora kandi mu buryo bukabije. Nawo umukunzi umensha makuru ya muka muri Arabia Saudite Jamal Khashoggi aheruka kugandagurwa avuga ko abategetsi ba Arabia Saudite bazaho ikiziga cha Khashoggi kiri hatise sengize yabishikirije ejo kuwa mbere gihe bari mu misa yo kwibuka Khashoggi hari I Londres ku mugwa mukuru w'Ubwongereza. Khashoggi w'imyaka 59 yinjiye muri konsila ya Arabia Saudite Istanbul muri Turkiya Turkiya kwigenekerezo rya kabiri z'ukwezi kw'icumi kurondera impapuro z'uwo bari bimirije kubakana ariwe Sengize n'umunyaturkiya ariko ntiyigeze asohoka. Abategetsi ba Arabia Saudite babanje guhakana ko ataruhara bagize mu ibura rya Khashoggi ariko mu ndwi iheze baremeye ko urupfu rwiwe rwari rwarateguwe. Muri Afrika kandi Perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ejo kuwa mbere yarabonanye n'abarongoye amashyirahamwe y'abikorera ivyabo mu twigoro two kubaremesha ko leta yiwe ishobora kuringaniza neza ibijyanye n'ubutunzi ariko abo bagwiza tunga barerekanye amakenga bafise kwikena ry'amafaranga mu kigiga c'igihugu bituma bigora ko bikogwa by'ubutunzi bibandanya neza muri ico gihugu. Abanyezimbabwe bariko barahura n'ibibazo byo kubura ibyankenerwa mu buzima bwa misi yose birimo ibitoro, imiti, amavuta yo guteka hamwe n'amazi meza yo kunywa. Ibiciro by'ibidandazwa byaraduze Mnangagwa agasaba abagwiza tunga kuzana ibidandazwa byinshi mu isoko hakubigumiza mu mahinguriro yabo.
Urakoze Aloys ku makuru hejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere kuyerekeye Burundi aho inyuma y'iminsi itandatu abanyepolitiki b'Abarundi bari mu biganiro I Arusha muri Tanzania. Umuhuza yatangaje ko akazi kiwe karangiye. Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania yatangaje ko we n'ibiro vyiwe bari bakoze uko bashoboye kose kugira haboneke umuti ku matati ya politiki ari mu Burundi naho atabonetse amasezerano cyangwa urwandiko rumwe ruhuriwe ko n'impande zose zegwa nayo matati. Kindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Inyuma y'iminsi itandatu abanyapolitike b'Abarundi bari mu biganiro I Arusha muri Tanzania, umuhuza yatangaje ko akazi kiwe karangiriye ngaho. Mu gihe yari kwarasozera ivyo biganiro, Benjamin Mkapa yavuze atwara igihugu ca Tanzania yavuze ko we n'ibiro vyiwe bari bakoze uko bashoboye kose kugira ngo haboneke umuti ku matati ya politike ari mu Burundi nawe hatabonetse amasezerano canke urwandiko rumwe ruhuriwe ko n'impande zose zegwa nayo matati. Umuhuza Mkapa yavuze ko agiye gutanga raporo kuba mutumye ambassador David Kapsa n'umuhanuzi mukuru wiwe.
The facilitator now will review the documents he has including
atumuza agiye kwegeranya inzandiko zitatu zose afise azishyire hamwe. Izo nazo ni urupapuro rw'inzira ruganisha ku matora meza yarungikiwe na leta ubwo abatavuga rumwe na leta bahunze hamwe n'uru rero abatavuga rumwe na leta bahunze n'abari mu gihugu baje gushikako. Azoca atanga raporo ku muhuza mukuru ariwe Yoweri Museveni atwara igihugu cy'u Buganda.
Yoweri Kaguta Museveni in due course.
Ijo rya Amerika ryamubajije nimba umuhuza azoguma ari Mkapa canke ko azoba ibindi biganiro. Kapsa ate twebwe twifuza guhagarikira ngaha. Byose bizovana n'ico inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Yase bazoshima ko biba kuko butubishize mu maboko yabo kuko umuhuza mukuru Perezida Museveni nawe azoca yihicegeranyo nibo bazomenya ko ibiganiro bibandanya canke bihagarara. Bashobora no kumubwira akabandanya igikorwa ariko Mkapa yifuza ko yuhagarikira ngaha akazi kiwe natwebwe twese. Kubwa abanyepolitike bari bamaze iminsi ngaho Mkapa yatanze imihoho basavye mu rwandiko barungikisha mu mpuzamakungu ONI hamwe n'umwe bwa Afrika ko bifuza abandi bahuza. Anise niyo nkuru yajarongoye umugwi w'abatumiwe mu rudanisa na leta rutavuga rumwe na leta.
Twashaka uwundi muhuza ubwa mbere twashaka yuko inyu africaine yishyira hamwe igihugu byo muri Afrika ryuca risubira rigafata ikibazo cy'uyu muntu ke bakaturondera uwundi muhuza kuko twasanze umuhuza ari umuhuza n'umufasha w'umuhuza. Twasanze ko ikibazo cy'u Burundi atacitayeho cyane tukagira tuti ibihugu bihuriki irishyira hamwe igihugu byo muri Afrika basubire bagisubiremo basubira barabe yuko batoduhundi muhuza wewe yoba yitayeho kurusha uwahahora ikibazo cyo Burundi abo bantu ko ari bari bamaze imyaka ibiri bagerageza mugabo byanka botanga imihoho bose icyo kibazo kikaja mu minwe y'undi muhuza
ikindi basavye kano muhuza kakibemerera kugishikana no kuba inama ya karere yiga ikibazo cyo Burundi gusa tatsesfumana asabikira umugambwe iprona urubande rutavuga rumwe na leta ya Javi Bujumbura
tutenye byumvikana ko aka karere iyi myaka yose bimaze akaba atanama idasanzwe iratumwa kugira yige gusa icyo kibazo cyo Burundi ati byo naje ndabona ko byananiranye nico gituma muri raporo nshikirije muhuza nsaba ko icyo kibazo cyo Burundi coshirwa ku runama yacu yonyine atari mu nama zijya zisanzwe usanga hariko ibindi bibazo ku rutonde rw'ibyihwezo tuti imbere kubitwerekeye tubona yuko niyo iyo nama y'abakuru b'ihugu itafata ingingo ishimisha abarundi twasabye ko icyo kibazo cova mu minwe y'aka karere kigafatwa mu minwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU na Union Africaine agaheza bakaraba urundi rwego rwo kwigigwamo icyo kibazo cyo Burundi.
Je Clavier Nahimana atwara umugambwe sabanya Frodebu nawe yamenyesheje ko bizeye badakekeranya ko naho ikibazo cyo Burundi cyo habwa abandi bahuza ibyifuzo byabo bizoshikanwa imbere kandi bigafatirwa ko
tubona yuko yatwemerera kubyumviro twashikirize ngaha azobishikiriza abakuru bihugu bakuru bacu hanyuma bagaheza nabo bakagice babivuze ko kuko we yavuze ati jewe ndumufasha ariko abahuza ubure bagiye gutanguza ibiganiro bikomeye bongere babe abahuza koko ntibagume bari abafasha gusa ikibazo kiri mu Burundi bagitorere inyishu n'ingoga nkuko bigombwa gukogwa aho rero twebwe twakuye umwizero ukomeye kwatwe yuko abakuru ibihugu bakarere cyo cyo Burundi bagiye kugifata mu ntoke vuba kandi bagitorere inyishu
muri byo biganiro byari bimaze iminsi umuhuza arafite n'ikindi ashima nuko abanyepolitike b'abarundi bashoboye kugira umugumwe w'abatavuga rumwe na leta baba abahunze hamwe n'abari mu gihugu gusa arababazwa n'uko leta umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD n'imigambwe bicuditse batitabye ubutumire bwiwe inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afurika y'ubuseruko ari nayo izofata iyindi ntumbero y'ingendo guhuza abarundi ivyo genda yitegekanijwe kuba mu mpera z'ukwezi kw'14 kuza atagihindutse Pye Clavier Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi ry'Amerika mu biganiro byacu umuntu arese ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503 Radio Ijwi ry'Amerika, Radio Yanyu.
Kwindi nkuru yerekeye Burundi abamenyesha makuru basaba ko hojaho itegeko riborohereza kuronka makuru aho ni nyuma yaho abavugizi bamwe bamwe bisata vya leta bagirizwe ko badatanga makuru vyashikirizwe jo kuwa mbere mu nama yahuje abamenyesha makuru ubushikiranganji bubajejwe hamwe n'abavugizi b'inzego za leta mu ntara ya Muranza inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse ari mu Burundi
abamenyesha makuru mu Burundi amategeko arabaha uburenganzira bwo kurondera amakuru ari hose ariko kuyaronka ni kibazo umumenyesha makuru Jacques Bukuru yerekanye mu cigwa yatanze ko hakenewe itegeko ribwiriza abantu gutanga amakuru cyo cigwa cyahekerekeye uburenganzira bw'umenyesha makuru mu kuronka amakuru
harakenewe itegeko rihatira abatanga amakuru kuyatanga Elle du fils, loi sur l'accès à l'information. On me dit que ça doit attendre une roue, on a un petit peu de bisabwa na demokrasi indwara rusange ko dushahaye amategeko ahatira abantu kuduha le document bibi ahatira ababiza gutanga makuru kutubwira makuru
Christine Kamikazi akora mu kinyamakuru iwacu yavuze iby'abashikiye ku kazi wabo
byatubaye ko mu kinyamakuru iwacu aho niho umuvugizi w'urwego rukomeye rwa leta yarafashe ingingo aravuga ati ikinyamakuru iwacu nta nkuru nzosubira kubaha kuburyo ubu unye tumuhamagaye kugira ngo aduha makuru atubwira ati mwegwe muri iwacu naravuye yuko atamakuru nzosubira kubaha nasaba ko iyo ari umutegetsi kanaka adashimishijwe n'inkuru aho gufata ingingo iyi kategorike nk'iyo uwo abatashimishijwe n'iyo nkuru yo kwegera uwatanze iyo nkuru umuntu akabaha iyo droit de réponse bakisigura
mu batumye muri iyo nama harimo umukuru w'urwego rw'igihugu rujeje gucungera imenyeshamakuru sense Nestor Bankumukunzi umvye yashikirije harimo ibyiyumviro byuhira ibyo uyo menyeshamakuru yaheje kuvuga
kandi nagomba kugira ico mvuze ko ni abantu bafata ingingo yo kudaha inkuru ikinyamakuru hariho abamaze kutitwara ko mu radio culture twarabagendeye mu miseheze baratubwira yuko hariho umporte parole atazosubira kubaha makuru nutaba haya makuru bizogenda gute mwuga nti bazore kukora bazoguma ukora bazocacha mu byo kwibwira amakuru uyasabwe uyafise yatange uwo muntu azowe gumye ayo makuru rero ni baza yuko azoba ari kagomba gutisha azoba tunenge mbere binenge ari karanyige
hagataho bango bakora mu bisata byo kumenyekanisha amakuru mu nzego za leta batiyo tegeko yotegeka abantu gutanga amakuru kujaho ni kimwe nayo kuja mu ngiro n'ikindi pia nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano
nta tegeko na rimwe ridutuma gutanga amakuru nibaza nuko nubwo jobaho joshobora gushirwa mu ngiro wewe washize tegeko uti uzotegeza gutanga amakuru sinzi ayo wovuga ubushikiranganje bwoteza gutanga yari n'igihe bo yatangira ico je nibaza twoshira imbere ni migenderanire myiza y'abatanga amakuru namwe bwamenyesha amakuru mugu kazoza gukora inkuru zizuza amategeko y'umwuga ko ndazikwima uburenganzira bw'iwanje ushatse urashaka kushunyitwarira kuntwara kuko je nka media ntizimpa amategeko na sense nta mategeko impa ndafise abampa amategeko
itegeko ribwiriza gutanga amakuru ku babijejwe nariko yasabwa mu Burundi risanzwe rihari mu bindi bihugu nko muri Afrika y'Epfo ryashyizweho mwaka wa 2000 nayo ku ruhande rwa Afrika y'ubuseruko mu gihugu cy'u Buganda risanzwe ririho ryashyizweho 2005 ku ngwa mukuru w'intara ya Muramvya Fidelite ishatse ijwi rya Amerika
urakoze Fidelite twa kwibutsa ko mu Rwanda itegeko risaba abategetsi guha abanyamakuru amakuru igihe cyose bayasabye ryemejwe mu mwaka wa 2013
banyanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya Amerika ni radio yanyu
mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Washington DC kuva ejo ku munsi wa mbere Nairobi hariko habera inama mpuzamakungu y'iminsi itatu yukurabira hamwe imigambi yo kugabanya impfu z'abakenyezi bitaba imana bariko baribaruka hamwe n'impinja umumenyesha makuru wacu Eroje Wirikaneza ari Nairobi yakurikiranye iyi nkuru
Ibitigiri bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitahamagara y'abantu OMS, ikigaga cya ONU cyitaye neza y'abana UNICEF, ikigaga cy'isi kirahe ibijyanye n'igurirana ry'abantu FINWAP n'andi mashyirahamwe yo ku isi akorera mu gisata cy'amagara y'abantu byerekana ko Afurika ari irimo ibiharuro byinshi by'abakenyezi bapfa ariko baribaruka hamwe n'inzoga zifa ziriko ziravuka cyangwa zimaze igihe gito zibayeho. Suzibiro Neve n'umuhanuzi muri UNICEF mu bijyanye no gukomeza amagara y'abantu ku rwego rwa Afurika y'uburengero niyo hagati
d'enfants mères par jour
ugerageje kugereranya ibitigiri by'abana bapfa ku munsi abana bari mu munsi y'iminsi 28 ni nk'indege ya Boeing y'abana 250 ikoroka buri munsi birateye ubwoba abo n'abana bapfa kubera bataronse ubufasha bwiza bariko baravuka canke imbere kuko umubyeyi ategerezwa kwipimisha agize amahirwe yo kuvuka naho kubera atabuvuzi bwiza bukurikira aca yitaba imana mu minsi mike kuko niko biri ibyankenerwa ku mpinja ni bike cyane kandi ibikoresho byo gutabara inzoya ntibizimbye na gato hategerezwa kuba impinduka yiyerekwa muri Afrika iruhande y'abana hari n'abakenyezi benshi bapfa bariko baribaruka Muganga Trifoni inkuru nziza akorera mu gisata cya OMS kirabihugu 47 kuri 54 vya Afrika asigura kwa benshi baturuka mu karere ko mu Sahara duheruka
ibiharuro mu 2015 ibitigiri by'abakenyezi ni bihumba 289 ariko muri abo 66% kwijana bapfa muri Afrika yo munsi ya Sahara abana nabo muri ico gihe twaharuye inzoya imiliyoni 2 n'ibihumba 600 bapfuye mu isi yose ariko umuriyoni niwe wari wapfuye muri Afrika n'ukuvuga yunzo yazapfuye umwe kuri batatu yapfuye ari uwo muri Afrika
Villeneuve nawe yemeza ko n'icyanjo dashemeye na gato
quand je vois par exemple dans l'immunisation dans notre région seulement les 24 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre
Iyo ndavye bijanye n'incanco mu karere kacu gusa ku burengero na hagati y'Afrika harabana miliyoni 6 n'ibihumbi 600 bataracancwa igihugu nka Nigeria kirimo miliyoni 4 n'ibihumbi 400 kurabo Kongo ifise ibihumbi 600 kubereka abo bana badacancwa nuko baba mu duce tutagira mu mutekano ahantu hadashikwa hari imbo nyinshi mugabo dutegerezwa gukora kugira ngo izombo zihave hatorwe umuti abana bose bategerezwa gucancwa atari uko nibi biza tuguma tubona turetse uburyo bw'amafaranga n'ubukene bw'abakozi hari n'indi ntambamye nyamukuru nk'uko tubyiganirwa n'umfaso n'inkuru nziza
ariko ni twashikimikiye ko uyu munsi gikomeye nuko amareta akwiye kugerageza amahoro akirara mu bihugu byose kubera twasanze yuko ababyeyi impinja n'abana bapfa benshi bapfa mu bihugu birimwo ingwano muri bajya abantu usanga batari mu ngo zabo badaheza ngo bashikirwe bashike kwa muganga cyangwa baronge imiti kwiye 60% y'abakenyezi bapfa bari kuri barabyara bapfira mu bihugu biri mu ingwano ibice 53 y'abana bapfa bapfira mu bihugu biri mu ingwano birimo akajagari icambere umujyo ukora no kugira habe amahoro mu bihugu byose
bimwe mu bihugu bya Afrika na hatamikoro menshi bifite byarashoboye gushyira hamwe politiki y'akamaro
ni gikorwa gikomeye cyane twibaza yuko ibihugu byose n'ababifasha bose bakwiye gukorana bagashyira ingufu hamwe kugira ngo icyo gikorwa gishobore gukoreka kandi hari ibihugu binakenye byabishoboye nk'u Rwanda Cap Vert ni ibihugu byashoboye kugabanya cyane ibiharuro by'abagore bapfa ku mwaka twizeye yuko n'ibindi bihugu bishobora kuraba bigatera imbere nk'uko ibyo bindi bihugu byabikoze
Wataruki Burundi mu yugurwa y'inama Esperance Mateso haico yishimira ku byerekeye igihugu ciwe
umugambi mbona ko ari mwiza cyane kanatsinda natwebwe mu gihugu cy'u Burundi yakubaha umukuru w'igihugu yarashizeho umugambi wo gufasha ababyeyi ngo bibaruke ku buntu no kugira abana bato bato bavugwe ku buntu nkabona ko ari umugambi mwiza cyane ko ari ababyeyi benshi batashobora kuronka uburyo bwo gushika kwa muganga na mwarige bavuga ko umukenyezi ari inkingi y'umuryango
Amatohoza uniyerekana kwa abana 5 kuri 10 bapfa batarakwiza imyaka 5 ari muri Afrika yo munsi ya Sahara mu gihe 3 kuri 10 ari muri Aziya y'Epfo ihangiro ryawo ni nuko mu mwaka 2030 abakenyezi n'abana bose baba bashobora gushikira no guhabwa ubuvuzi bifuza ku isi yose Eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bonante.
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 uyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masekonda 60 tu.
Yego, na handi wa yakura uretse kujwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC. Abanyekongo bari mu ikambi y'impunzi ya Kiziba mu burengero bw'u Rwanda baratakamba ku mutekano wabo ugera miwe. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye na Jirbe Musabyimana umwe mu bashinzwe umutekano muri iyo kambi ku byerekeye icyo kibazo tubatega amatwi.
Hari amakuru atugeraho avuga ko hari abantu bagera kuri 7 baraye bashimuswe aho mu nkambi. Aya makuru wayemeza bashimuswe nande?
Abo bashimuswe n'abapolisi baje mu ijoro ryo kuwa gatandatu nibwo baje baraza bamanuka mu nkambi bagenda bafata abantu 8. Muri abo bantu 8 bafashwe umwe niwe wacitse avamo araza. Niwe wavuze amakuru ariko abandi 7 barabafashe barabajanye bose. Ubu ngubu tuvugana bari muri polisi barafunzwe ku Kiboye.
Ni wowe ushinzwe umutekano aho muri karitsiye ya 9 hari impamvu polisi yaje igatwara abo bantu ko ari 8 n'ubwo 8 yabacitse?
Oya, ntabwo abo bantu baje hano barabafata nta mpamvu n'imwe, ni ukubagira ipoteza bagenda bahamura abantu bababwira amagambo kuko bashaka kuduhamura, bashaka kudukorera ipotezwa nyine batugerera nabi ariko nta mpamvu n'imwe abiteye.
Abo bantu bafashwe na polisi ubwawe wabusanzwe ubazi, uzi neza imyitwarire yabo n'indakemwa?
N'indakemwa rwose, ni abantu bazimye kuko babafashe bari mu muhanda bari kugendera hariya kiri na kare barabufata bagafunga ntacyaha na kimwe rwose bari bakoze.
Abo bantu barindwi tuvuge mu maboko ya polisi ni abagabo gusa cyangwa bavanzemo n'abandi?
Ni abagabo, nta musore urimo, nta mukobwa urimo, ni abantu b'abasore. Hari na bamwe bafashe bari bafite umurwayi bari bajanye mu bitaro, bagiye kugera ku bitaro bahura nabo, umwe muri abo bajanwe nabo afatwa nko kuko abandi bari bafite babashizemo amapingo nabo baramufata.
Nawe kandi ubwo nta makuru y'icyo yaba yarafatiwe cyangwa se izindi mpamvu?
Ntacyo bamufatiye, gusa n'ihohoterwa dufitiwe turimo turakorerwa n'aba bapolisi kugira ngo badutere ubwoba kuko hano badukoreshamo ibintu nyine byabo, bagenda baduteramo iterabwoba bavuga ngo twaragumutse ngo twagiye, kandi abantu bagiye cyane cyane tukabona kuko abo bantu babiterwa na komite batoye yabo kuko nibo bayishyiriyeho iyo komite ikorera mu kwaha kwa leta ikagenda ibabwira ibintu bitari byo. Icyo gihe ugasanga abantu kuko barakorera ihohoterwa tutazi iyo rivuye, ugasanga bagushyizeho ibintu utigeze unatekereza bakabigushyiraho. Nizo mpamvu kenshi na kenshi abantu barimo barahohoterwa hano mu nkambi ya Kiziba.
None se iyo mwiyambaje ishami rya Onigita ku mpunzi HCR aho ikarongi ribabwira iki, ribumvisha iki?
Hano ntacyo rikora kuko sigaye ritinya iyi leta, nta kintu bigera bakora na kimwe, baracecetse bari aho ngaho, nta kintu bakora iyo tubabwira. Ahubwo nkamwe muri yo mwadufasha rwose mukadukorera ubuvugizi kuko aha hantu turaharambiwe bitewe n'itotezwa dukorerwa. Agiye bafunga hari undi umwe bigeze gufata azindutse ngo ni ngabo arafunzwe, n'ubu dutegerezwa kuko ashobora kuba yarapfuye kuko nta makuru ye kuva afashwe hashize ukwezi kurenga arengero ryiwe.
Uwo mugabo usa nk'ukomojeho wabuze mu kwezi ngira ngo kwa 9 cyangwa kwa 8 hashize hafi amezi 2, hari icyo umuryango kugeza ubu waba uzi ku bijyanye n'irengero rye?
Nta turamenya kuva icyo gihe bakoze iperereza, bakoze ubushakashatsi bashaka kumenya amakuru ye, ntayo yabashije kuboneka.
Ukwezi ni igihe kirekire cyane, ni ukuvuga ko yazimiye burundu?
Yarazimiye rwose, nta makuru ye, uburyo twe dutekereza ko no kuba ashobora kuba atagihari.
Turamushimiye Jirbe Musabyimana wo mu ikambi y'impunzi ya Kiziba mu burengero bw'u Rwanda. Ijwi rya Amerika ryaragerageje kuvugana n'umuvugizi w'ipolisi cy'u Rwanda mu ntara y'uburengero ndetse n'umuvugizi w'ipolisi ku rwego rw'igihugu, ntiyagira n'umwe muri bo yitaba telefone igendana. Nshuti mwese mukunda ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Mwakoze kudutega amatwi, mubandanye mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radiyo yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.
Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.